Abana, ngiye kubasomera inkuru yitwa Amazi, yanditswe ikanashyirwa hanze n'ikigo cyandika kikanatangaza ibitabo Ubuntu Publishers. Tuvoma amazi ku masoko. Tureka amazi y'imvura. Amazi y'ibiyaga abamo amafi. Mama ateka amazi yo kunywa. Dusukura amazi yo kunywa dukoresheje umuti. Amazi yo kunywa tuyabika ahantu heza kandi hapfundikiye. Dukoresha amazi mu gusukura umubiri wacu. Amazi aranyobwa. Amazi akoreshwa mu kuhira imyaka. Dusukurisha amazi aho tuba tukanayafurisha. Dukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune. Amazi akoreshwa mu koza ibikoresho byo mu rugo. Amazi ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Abana, uyu munsi rero twize akamaro k'amazi n'uko dusukura amazi. Wowe watubwira uburyo mubikamo amazi mu rugo?